kubwe parseme ishirahamwe ry'abahinga mu by'ubutunzi igihugu kirakeneye ubushakashatsi bwerekana ingene ubutunzi bwifashe hamwe n'ibisata igihugu cyoshimikira ko no kugwiza umwimbu maze ubutunzi bukisununura. Umuhinga Faustin Ndikumana mu kiganiro hajya bamenyesha makuru ibujumbura kuri uyu wa gatanu yemeza ko hamwe leta idafashe nkama ico kibazo ubutunzi bushobora gusubira inyuma gushika naho abakozi ba leta batagihembwa.
Uyu tunganye inama rukukoma ikwiye kwiga iby'ubutunzi atakucisha hirya twarabye iby'ubutunzi ngene vyifashe deni dufise igituma dufise kibanza ca nyuma ijanye n'intwari bere muri iki gihugu kandi tukiga gukoresha ibi bipimo by'ubutunzi nkuko abandi kora n'ahandi n'ubukene n'iyo by'ubutunzi nuko turazimwe wa mugambi wihuta wa plan d'action prioritaire wo kuva mu 2018 gushika mu 2022 ubu tugeze mu 2021 mbere ko twavuga yuko muri uwo mugambi umwimbu ku munyagihugu uzaba warenze amadorari amajana indwi icyo gihe akaba ari munsi y'amadorari amajana atatu none ubu tugezehe bijya by'ubukene todopove tugezehe.
Warongoye parseme hamagarira inzego zitandukanye kwitaho ineza y'igihugu mu gucungera neza ubutunzi n'intwari bereye. Afatira karorero mu ngendo umukuru w'igihugu amaze iminsi agira agasiga kuya abayobozi batwara ibisata bitandukanye canke agasubizaho imigambi yari yaradindiye. Uturorero twagufi mu ntango z'uko kwezi umukuru w'igihugu yakuye mu mabanga umuyobozi w'ikigo kigenzura ibyangombwa by'imodokari Otraco. Ku munsi wa mungu naho umukuru w'igihugu yaragabishije umugambi utanga amazi muri komine Giheta mu ntara ya Gitega ko utakurikije amasezerano. Kuri Faustin Ndikumana biratangaje ko ayo makosa abunwa n'umukuru w'igihugu kandi afise abamuserukira.
Tuko turabona aho umukuru w'igihugu ari waza kubona ubwa mbere ko mu komine kanaka ibikorwa bya yangamita gikomo byategeza gukomo ukwimbirano n'ama inspection ko yandakora iki ubugenzi bw'amasoko ya leta bwakora iki babura amatari bari makomine bari hehe mu kuraba ingene bijiriki iraja mu ngiro babiraba guti yuko amahera yasohotse mu mukiga cya leta mu gatari karashikira mihango yategeza gushikira muri Otraco bakenda kubona insurgent na idore tayabirikira kuri cyo gitanga amaraporo nibatagi mu gukora kuba hemba amahera abanyihugu ata nyungu valera jute iriko iraza muri imigambi ireta shasha nko zivuga ati tuzamura ubutunzi bw'igihugu tusimataze intwaro ibereye.
Iki kigo cy'ubutunzi kirakebura no kuvyerekeye ubunyonyezi bw'amatungo ya leta. Aha kirashima ko umukuru w'igihugu yanafashe ingingo yo guhagarika amasosiyete yose yimba ubutare kubera ubwo bunyonyezi. Abagwanya biturire nk'ishyirahamwe Oricom rirashima iyo ngendo. Gabriel Ufyiri atware Oricom kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika arashigikiye icyumviro c'inama rukokoma y'ubutunzi. Kubwiwe yokemura n'ikibazo c'ubunyonyezi mu itango ry'amasoko ya leta. Rufyiri aributsa amadosiye icy'amarongoye riheruka gukora ko amatohoza.
Inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirigwa Burundi bwa amafaranga yacaja ntawuziya ahariho. Ibi byo gutanga ama pasiporo impapuro z'inzira no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigira aja kuri konti generale de tresor casterite wolframite ibi bijanye na terehar corta na nikere usanga leta n'abanyagihugu atanakimwe bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa. Dushimira umukuru w'igihugu kubura yafashe ingingo yo kubihagarika kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke.
Yaba batwara parseme canke Oricom baremeza ko igihugu cari gifise ibisata vyoduza ubutunzi hamwe habayeho ugushaka kwa politike koherekezwa n'ibihano bikarishe ku banyonora amatungo ya leta. Gushika ubu ntaco leta irashikiriza kuri ico cifuzo c'abahinga mu vy'ubutunzi. Ico bikoze itariki imwe ku kwezi kw'indwi umukuru w'igihugu yihaje ihangiro kwabwirizwa kugwanya abanyonora amatungo ya leta bose bagashengezwa imbere y'ubutungane. Yihaye umwaka umwe kugira ngo ubutunzi buzube bwisononoye ico yise ko umuntu wose uronka icurya umufuko nawo ukaronka amafaranga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.